Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwabandanya kudukurikirana mu biganiro tubafitiye i Washington DC, mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha, muri kumwe na Fide Niyongabo. Ndabahaye ikaze rero mwese mu biganiro byacu.
Baraje rero kudusaba yuko twobadugiriza amafaranga yashinzwe, bavuga yuko ari make, akava ku 2970 akaja ku 3500, twebwe turabibangira.
Uwo ni Tarcisse Niyongabo kuri amatari w'intara ya Bubanza avuga ku nama yagiranye n'abahurikiye mu ishyirahamwe ry'abatwara amatagisi ku ibarabara Bujumbura Bubanza. Inkuru n'izindi nkuru zerekeye ukuntu Abarundi biyandikishije kugira abatore ku vyerekeye kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro, turazigaruka ku mukanya gatoyi cyane. Mu Burundi mugwi ujejwe gutunganya amatora seni uri kurashikiza ibiharuro abiyandikishije amatora y'ukwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana. Remo, wiriwe?
Mwiriwe Fidel.
Byifashe gute ku bitegere bimaze gushikiriza ibintu byifashe gute gushika ubu?
Ego umu urongo y'umugwi ujeje gutunganya amatora kuwe wibuse ni ajeje gushikiza ibi bitigiriza byandikishije, akaba yemeje yuko Abarundi ibice 12 nigice ubusa rimwe kwijana mu byari byitwe bari bitezwe aribo biyandikishije, no kuvuga abantu bangana n'imiliyoni 4,987,871 mu gihe hari yitezwe imiliyoni 4,452,679. Abakenyezi bakaba aribo biyandikishije cyane hagati mu gihugu, no kuvuga ibice 52 n'ibice 6%, no kuvuga bangana n'imiliyoni 2,616,026 mu gihe abagabo biyandikishije ari bice 47.6%, no kuvuga imiliyoni 2,371,775. Hanze mu buserukizi bw'igihugu cy'u Burundi hiyandikishije abantu banga Abarundi bangana n'2,284. Hanyuma ahandi bagiye barandika abantu ni mu Barundi bagiye gufasha mu gikorwa cy'ugarukana amahoro, no kuvuga mu gihugu cya Centrafrique hiyandikishije abantu 282, no mu gihugu cya Somalia hiyandikishijwe abasirikare bangana n'2,882. Ni ukuvuga bose hamwe abiyandikishije kugira baze kwitabire ayo matora ni 5,008,442.
Umuyobozi w'umugwi SNI Claver Ndayicariye abiha iyihe nseguro?
Pierre Claver Ndayicariye afatiye ku biharuro vyo mu 2015 mu bari biyandikishije n'abari bitezwe, abiha insiguro yuko ubu ngo igihugu kimeze neza ata mpari ziriho muri byo kwiyandikisha. Ikindi nacyo ngo nuko abajijwe intwaro abari mu mashyirahamwe eka n'abandi bari mu migambwe ngo bafashije kugira bahimiriza Abarundi kwitaba ayo matora, narijya iriyandikwa rizoca rituma abiyandikishije bazoca baja no matora yo mu 2020 azoshiraho inzego zirongo igihugu.
Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'iyindi migambwe itavuga n'umwe na leta babibona gute?
Uno munsi ntibari batumiwe, hari hatumiwe abari mu biro by'umukuru w'igihugu, nibo bari baje ngaha kurikirana ivyo biharuro. Abanyamigambwe rero ntibaragira ico bavuze ko umugabo umuntu ariko araraba ibi biharuro n'ivyo byo bari biteze, twibaza ko nkuko umugwiseni ushima na cyane cyane uwurongoye nibaza nabo nyene ko bashima.
Urakoze, yamumenyesha makuru wacu Remo Nzimana.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
tukivuga kwiyandikisha mu gikorwa cyo gutora guhitamwo gutora cyangwa guhakana inyanya wagiye bwirizwa nshingiro mu Burundi abarundi 1,488 nibo byandikishije muri Kenya kugira bazotore muri kamarampaka mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'amatora mu mwaka 2020 ambassadeur Remy Barampama asarukira Burundi muri Kenya amenyesha ko ico gitegere gishimishije bamwe mu banywanyu b'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi baba muri Kenya basigura ko bagiye kwiyandikisha kuko ariyo nzira ngo yonyene yo gukura ku butegetsi mugambwe CNDD-FDD inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika eroje buri kaneza ari Nairobi
nk'abandi barundi bose haba muri Kenya nabo bariyandikishije kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora mu ruringo bibiri vyimirije uyu mwaka no mu 2020 n'amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana inyanyurwa y'ubwizwa nshingiro ry'u Burundi atekanijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hamwe na umukuru w'igihugu n'izindi nzego azoba mu myaka ibiri imbere ambasadeur Remy Barampama aserukira Burundi muri Kenya asigura ko yishimiye ibitigiri by'abiyandikishije
hano muri Kenya turashima ko byagenze twafasha akanya gahagije ko kubamenyesha mu buryo bunyuranye kugira ngo bose zina mu Burundi wese afite ku myaka isabwa n'amategeko yoza kuyandikisha kugira ngo yitegurire ibikorwa biri imbere twimirije muri rusange rero abarundi biyandikishije bangana 1,484 muri bo akaba arimwo abantu babagabo bangana 1,046 abakenyezi nabo na 838 nuko byagenze
ivyifuzo n'intumbero vy'abiyandikishije biratandukanye nk'uko ivyumviro vya politike bidasa umugabo ari mu ndongozi z'abanywanyi ba FNL bayoboka gatorwa asa muri Kenya icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi atubwira icyamutumye kuja kwiyandikisha
nariyandikishije na cane cane siniyandikishije mu bazoja kwemeza canke guhakana ibi vyibwizwa shingiro ahubwo na cane cane nagiye kwiyandikisha mu bazotara mu 2020 burya ugiye kuraba uno munsi muri zintwaro mu bihe tugezemo ikintu cyo gukura ubutegetsi uba ubona ko bateko batwara neza nta yindi nzira ihari atari amatora ubwo rero ayo matora ntushobora kuyajamwa mu gihe utisansumishije mu bazoja gutora jewe rero simvuga rumwe n'ubutegetsi ubwo butegetsi rero nkifuza yuko bwo hinduka kugira ngo habe intwaro nziza biciye mu matora ya demokrasi naho tutize yuko kumbure ivyo tuzotora arivyo bizosomwa ariko dutegezwa kubikora
nubwo hari abarundi batari bake bavuze ko bacifuza kuja kwiyandikisha kubera umwanya wabagoye no muri Kenya bubahirije ikirangamisi cy'umugwi w'igihugu tegura amatora sene
nta kiringo twongeye ko ariko habayemo kwitangana kudasanzwe buca turangiza ico gikorwa abakozi barakoze cyane umwanya munini kugira ngo bakire benshi bashoboka kuko twari twaronse isinzi y'abantu bari baje bitabiye ku muto wanyuma kuko akenshi mutanzamo ziko mu Barundi abenshi bitabiriye igikorwa mu minsi ya nyuma natwe nuko byagenze abaje ari benshi cyane ariko twaritanze kuko kigenda neza
mu gihugu cya Kenya cyane cyane ku mugwa mukuru Nairobi havuzwe akatari gake amakuru y'abarundi bagize ubutegetsi bwa Bujumbura ko burungika baje guhiga batavuga rumwe na leta bariyo ambasadeur Barampama humuriza abahaba ko bose bafata nk'abarundi aserukira ku rugero rumwe
nta muntu numwe uruhande rwanjye ndi hano naba nemeza yuko yoba yarigeze ahigwa n'ubutegetsi cyangwa ko hari intumwa yoba yagiye iva mu Burundi irondera uyu cankuriya by'ukuri mbere reka mfate kano kanya nshimire abarundi bose baba mu gihugu cya Kenya abava bakagera by'ukuri mu bikorwa twama tuko dutunganya nk'ubuserukizi bw'igihugu no muri Kenya hitaba abarundi bose bo mu migambwe yose bo mu moko yose baba mu turere dutandukanye bamadini yose imyango rero iruguruye kuri jina murundi wese ufise akamubakiye ufise agomba kubaza ufise agomba gutuma mu gihugu ufise eka icyo cyose imyango yamayuguruye twakira bose kandi baraza ivyo nico bandungikiye nga utigenda muri Kenya uterukira igihugu ufashanye n'abarundi bariyo mu buryo butandukanye nibyo nkora rero kandi ndagishimiye kandi ndishimira neza yuko ibikorwa bizoba nandabikora neza n'abarundi basanzwe bari hano
igihugu cya Kenya uretse ko ubu cyakira kugwiza atunga abarundi benshi n'abanyeshure biga muri za kaminuza hanini kiri no mu bihugu byo mu karere byakiriye impunzi z'abarundi kuva hadutse n'ijyane za politike mu mwaka w'2015 mu Burundi ubishyira hamwe gitaye impunzi ku isi ASR harura hafi mu 5000 abarundi bahahungiye muri imyaka hafi 3 ishize eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Burundi abunguruza abantu n'ibintu ku ibarabara rya Bujumbura bubanza bakoresheje imodokari za taxi zizwi ku izina rya Kagongo. Bahagaritse akazi kuva mu gitondo cy'uno munsi kuwa mbere bavuga ko bifuza kurihisha amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu kuri buri muntu buramatari w'intara nawe akabasaba kurihisha ayatarenga ibihumbi bitatu by'amafaranga y'amarundi umunyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanya nkaniyonkuru yadukurikiraniye
Kubituro vy'amatagisi n'amabisi haba ku mugwa mukuru w'intara bubanza no mu micungararo ntabihinguruje baje mu gisagara ca Bujumbura mu gitondo cuno wa mbere ivyo vyaruko no kwisoko yo kuri Kotebu ico vyavuye ko ni giciro co kuyunguruza abo bagendesha ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu batumvikana ko nabura amatari w'intara bubanza abo bashoferi bifuza kurihisha ku muntu amafaranga y'amarundi ibihumbi bitatu n'amajana atanu haba kuva I Bujumbura aje bubanza canke ubanza aja mu gisagara ca Bujumbura buramatari w'intara bubanza yifuza ko borihisha ibihumbi bitatu ku muntu nabo bakanana kuri telefone buramatari Tarasisi niyo ngabo yabwijwe ijya Amerika ko ni nama yabaye kuri ico kibazo akavuga ko atumva igituma bahagaritse akazi
ico byavuye ko nubwo ko ari ikintu kitumvikana kuko abo baserukira abo batwara abantu n'ibintu hano mu ntara y'ubanza twarakoranye inama hano mu biro nyuma yahi gitoro kidugiye hanyuma leta gashinga ibiciro by'abantu yunguruza baje mu ntara zitandukanye baraje rero kudusaba yuko twabadugiriza amafaranga yashinzwe bavuga yuko ari make akava ku bihumbi bibiri n'amajana icyenda hafi na mirongo irindwi akaja ku bihumbi bitatu n'amajana atanu twebwe turabibankira turababwira yuko tujejwe kubahiriza ahubwo amategeko ya leta n'ibiciro yashinze uko nyine bimeze bacavuga rero bati ntibasubira gukora tutabemereye yuko barihisha amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku rugendo rw'ubanza Bujumbura natwe tuti ntibishoboka nico rero ahanini icyo byavuye ko twero tukavuga tuti mpamvu nifashe kuko niba abajukuri bavuga bati ayo mafaranga ntakwiye twe twari twabwiye tuti muragenda mubwire abafashe ingingo mu bushikirangaje kuko twebwe tubona yuko ayo mafaranga akwiye atayandi yo kongera ko kuntari wacu ko ni hafi kilometero 39
abo bunguruza abantu na numwe yashimye kugira ico ashikirije kuri micro bakavuga ko batewe ubwoba nabo batashimye kuvuga baribo ariko babwiye abamenyesha makuru mu ibanga ko bifuza kurihisha ibintu bitatu n'amajana atanu kubera amafaranga batozwa mu nzira karorero batanga naka amafaranga ibihumbi bitanu basabwa babwirwa ko ari ibikorwa by'iterambere rya komine Mpanda ivyo buramatari w'intara bubanza atemera
n'abanyakinyoma kuko ayo mashirahamwe ahari na yabo bashoferi nyene abo nyene amashirahamwe yabo basanzwe bari hamwe amafaranga asa amafaranga bari hamwe komine n'ababeshi sivyo
agahombo ni kanini haba kuri abo bunguruza abantu canke abategerezwa kugira ingendo batazikoze kuri no wa mbere buramatari niyo ngabo aravyemeza agatera kamo abo bunguruza abantu kwemera gukorera ku giciro cashinzwe na leta uwo mutegetsi avuga nico ca gikorwa hamwe abo bigenga buhagarika ico gikorwa cyo kunguruza abantu n'ibintu
nakagomba gukora abantu bacereje kumbure kubuzi kuko twihari abantu benshi baba basanzwe bakorera ibubanza batahi Bujumbura canke bakorera Bujumbura batahi bubanza yakorewe n'agahombo by'ukuri yabaje ari nacyo gituma twebwe twarondeye umuntu ajejwe rino shirahamwe kugira ngo aze tuvugane hanyuma bavuga ko batabandanya gukora duheze turondere imodoka za leta za Utraco zeze zikore kuri umurongo wa bubanza
n'igiki musaba abo bunguruza abantu
icyo tubasaba ni uko bubahiriza amategeko ya leta hanyuma tukabasaba ko bakura akajagari n'imigumuko mu gihugu kuko mu ibarabara nta muti w'ingorane yigeze hatora kubibazo biri mu Burundi bwacu.
Nabunguruza abantu n'ibintu mu mabisi bifadikanije nabo bagendesha amatagisi muri iyo hagarikwa ry'akazi, ariko nkuko twavyiboneye ku gituro cyo kuri Kotebu nuko abubunguruza abantu n'ibintu basabwe ku musase wuno wa mbere nyene na zimwe umuntu wazanga bo z'igipolisi zikorera mu gisagara cha Bujumbura gukora atari uko bagakinjura. Bujumbura, Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Mbegu kuriko sindi kinyoma, mbegi nazayo sindi nabi. Tukorengera gute bidutandukanya, gutusenyere ku mugozi umwe. Inyishu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera? Isango ntigutange.
Muri kirukuri.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington disa barundi n'abanyarwanda bafite byinshi bahuriye ko bahuje ururimi harababa mu gihugu canke mu kindi abashingiranirana vyofasha iki mu kunywanisha ibihugu byombi. President Sylvestre Ntibantunganya afite ico avyiyumvira ko mu kanya gaheze yamutumire ubukiganiro muri sanga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Birahari kandi nkuko wabivuze biri mu bintu byinshi bindi bishobora gufasha kugira ngo baba barundi baba abanyarwanda eka mbere n'ibindi bihugu byo muri kano karere bishobore kugira imigenderanire myiza. Hari umugani dukunda guca mu Kirundi guwambaye ikirezi namenya ko cera
no mu Kinyarwanda urahari
no mu Kinyarwanda urahari urumva rero biri muri bya bindi mbere bituma dusangiye byinshi abarundi n'abanyarwanda dutanguriye mbere ku rurimi.
Eha
hanyuma wagenda ukaraba ugasanga mbere no muri kahise hari n'ibindi byinshi ugiye kuraba imbere y'umuzo w'abazungu baje gutwara muri tino turere eka mbere no muri Afrika n'ahandi wasanga muri kano karere hariho leta zitunganye neza mbere zatangaje n'abazungu bagishika ino baravye uko Rwanda rwari rutunganije babayo ku Burundi rwari rutunganije uko Buganda ingoma y'Buganda yari itunganije canke ingoma zo mu Bunyoro n'ahandi birabatangaza gose ico kibi ca mbere.
Yego.
Ica kabiri n'akarere nyine uravye uko kameze urabona kitwa akarere k'ibiyaga binini canke ibiyaga bigari tuvuze mu Kinyarwanda ukaraba iki kiyatanga gikambu na imbere yanje ko ndakibona neza ukaraba ikiyaga kivunzi neza kuko narabaye mu Rwanda muri kariya karere.
Yego.
Ukaraba ikiyaga Victoria ugasanga rero ni biyaga nazo nyene byagiye bituma haba imigenderanire myinshi hagati y'ivyo bihugu. Aha rero urumva sindaza kuri bya bindi muri myaka cyenda bigaruka ko hari n'ibindi ushobora kuraba igihe abadagi bashikanga hamwe kano karere ukugene batunganije intaro yabo Uburundi u Rwanda na Tanganyika yagiye kuba Tanzania inyuma yo kwikukira bari babishitse hamwe babyita mu rurimi rwabo East Africa kuvuga Afrika yo mu buseruko urumva bari bakize hamwe haje ababirigi abadagi bamariye gutsindigwa mu ndwano ya mbere yo ku isi yose
yabaye mu gihumbi iyo ngwano yabaye mu gihumbi 1914 kugera mu gihumbi 1918
gome bizita kubyibutsa ko kesha na kesha turakunda kuvuga twibaza yuko abantu bose babizi cyangwa babyibuka
niko bimeze
naho nyene byo twabonye nuko mu kutunganya ingene batwara kano karere Kongo u Rwanda n'u Burundi babishyira hamwe hanyuma mu gihe tugiye kwikukira jewe maze iminsi nsoma ibitabo biraba kahise kano karere ndabona nko mu Burundi ko hariho imigambi imwe mu maprograme yayo yavuga yuko byo bavyiza Uburundi n'u Rwanda bibaye ibihugu bifatanye mugabo bazita mu Gifaransa federation ukumva yuko ako gatima kuba ko abantu bari hamwe kari kahari naho rero ukwikukira gushike naho nyene turabona yuko abagiye bategeka muri kano karere bagirageje kugira ngo bashireho amashira hamwe mu karere agenda huza ibihugu harabaye CPGL urayizi naho mbona muri kido gihumenga aho
iracumba gira cyane
yahuza igihugu cya Zaire muri icyo gihe igahuza u Rwanda igahuza n'u Burundi inyuma harabaye n'irindi shyirahamwe bakengera niyo bakibyibuka bitwa OBK Organisation du Bassin de la Kagera yahuye igahuza u Burundi u Rwanda umengo da Tanzania
yego
ubu naho urabona u Burundi u Rwanda Tanzania Uganda Kenya na Sudani yepfo duhurira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika
y'ubuseruko cyangwa y'uburasirazuba mu
Kinyarwanda usanga duhurirako reka rero ngundiye ngaruke rero ku cyo gana je noneho gisa n'igikomeye gusumba iki gusumba ibindi igihe u Burundi u Rwanda eka n'ibindi bihugu bya kano karegiye kwikukira twaragize ingorane nyinshi abantu bazi atawenda kugaruka ko batumye hari abanyagihugu cyangwa bene gihugu haba mu Burundi haba mu Rwanda haba muri Congo yari Zaire icyo gihe bahunga urasanga hari abanyarwanda benshi mu myaka ya 60 bahungiye mu Burundi
yego
ugasanga hari abarundi benshi mu myaka ya 70 bahungiye mu Rwanda
yego
mbere baba barundi baba n'abanyarwanda ugasanga abarundi barahungira mu bihugu nka Congo yari Zaire bagahungira muri Tanzania abanyarwanda hari n'abahungiye mu Buganda wagenda ukaraba rero mu mibano yabo aho bagiye bahungira kubera ako kahise nakubwiye hari ibintu byaca byoroha kugene abo bantu bagenda nari ngiye kuvuga ngo binjira namwo bahura rero nk'uko wabivuze ugasanga hari abanyarwanda basabye abageni mu Barundi hari n'abarundi basabye abageni mu Banyarwanda hari n'abanyarwanda basabye abageni mu Barundi cyangwa muri Congo cyangwa muri Tanzania hehe cyo nkagira ngo rero buriya umuntu ari karondera izo fasha kugira ngo ibihugu byacu bigende bibana mu mahoro kandi nta kundi bizogira no kuzokwa nuko bizoba bibana mu mahoro ibyo byose ni kwizerana koko ibyo byose ni kudeturaba ingene twobikanisha neza twobikanisha ayo mahoro twobikanisha kukumvikana kugira ngo aka karere kacu koko mu myaka iri imbere kazobe akarere karangwa n'amahoro n'iterambere kuri bose
yego
wenda zibaza muri gihe kino gihe cya none kandi ni ibintu bishoboka
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe kandi na Bienvenue
sabwe ndakumva Thomas
wiriwe se akabazo kawe
yego ikibano cy'u Burundi n'u Rwanda kugira kigende neza nibaza yuko kohera ku muzi w'iyo ugutosekara kubwumvikane bw'u Burundi n'u Rwanda kwazananye ari ikibazo rero naca nihuta kubaza nyene cyubahiro Sylvestre yatwaye u Burundi mu gihe kigoye sinari bwaca kenge cyane ariko naramubonye kera rero narinda muzi nk'umuntu atumbereza mu ijambo by'ukuri abona hoko gwiki n'umuntu ari muri leta habuze iki muri leta cyangwa hoko gwiki hakenewe iki kugira ngo u Burundi n'u Rwanda by'ukuri bumvikane
president ntibantunganya Bienvenue rero wamwumvise
yavuze ko kera natumbereza ubu nawe ufite itumbereza mbega oya burya igihambaye mu gushaka kandi ugushaka kurongoye abandi bifatira kandi kukugenewe aboda mu gihugu ciwe yifashe
yumvise icyo abanyine gihugu benshi bipfuza kenshi na kenshi aragishira imbere kirango muri kino kiganiro tugize turumva yuko abagiye bavuga bipfuza imibano myiza
na mbere ya hose
n'ingirije bene abakuru b'ibihugu mu biganiro bagiye bagira mu minsi ihetse nagiye numva amajambo asa n'ajya muri iyo nzira arubise nk'umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ati erega n'u Rwanda tuzoganira mbere aranavuga nka wa wundi avuga ati bikenewe no guhindisha no kuduhindisha akababaro duhindisha akababaro iyo avuze gutya ari umukuru w'igihugu cyewe gira ndi amayira ashobora kuba ari kariyugurura kuko bice mu biganiro mugashyiraho mugira muti tugira ukuntu nuko mwabyumvikanye urumva nyuma nyine muhita mukabishyira mu ngiro mufatanyije kuri ubu n'abashobora kuba bafatanyije kugira ngo mugire ibyo biganiro
ijwi rya Amerika Sofoni na Leopold nagira ngo mbahere ijambo rimwe Sofoni
wiriwe
akabaso kagufi cyane
akabaze naganza ndamubaze tinde unye ko umukuru w'igihugu Paul Kagame ari watwara ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ati nta kuntu yoshobora kumwandikira kugira abone yuko yoshobora kwicarana na perezida w'u Burundi kugira bakure ayo matata ari mu nzira
ye urakoze Sofoni
urakoze
Leopold nawe akabazo kagufi cyane ufitiye perezida ntibantunganye basubirize rimwe yego
yavuze ikintu cya federasiyo cyagomba kivuke cyoba gisa nico bakunda kuvuga ngo hagomba kuba ampire hima
ye hiniraho ngaho ye urakoze rwose nawe cyane pe perezida ntibantunganya
avuze ampire hima ni wa bakivuga igihugu cy'u Burundi cyangwa igihugu cy'u Rwanda cyo ari bindi je ntaje ibyo navuze byerekeye iyo federasiyo umuganga nabonye abivuga wavuga uti uraje ibyo Burundi n'u Rwanda bisangiye harashoboka ko imigendere myiza ko twoshika aho tugira federasiyo byari mu byumviro uwo mugambwe wari ufise nibwo ntibyagiye gutera imbere
ariko rero perezida ntibantunganya perezida ntibantunganya iki cya federasiyo ahari cyazabonerwa umuti muri ya federasiyo ya biriya bihugu bya Afurika y'ubuseruko abakuru b'ibihugu bimirije imbere ibihugu bikazagira pasiporo imwe mbese akarere kakagira pasiporo imwe kakagira inteko ishinga amategeko imwe ibintu nk'ibyo ariko bikomeje ibi buri gihugu gikomeje ubwigenge bwacyo ahari umuntu uzaboneka icyo gihe
erega ibyo ugiye kuraba mu biraba uko ibihugu byo muri kano karere ko muri Afurika y'ubuseruko bitunganya kuzaba biri mu myaka iri imbere icyo kirimo koko
no kugira ifaranga rimwe no kugira ifaranga rimwe mipaka tuvuga yego
nagira ndangize kuri iki cyumviro ugiye kuraba mu barongoye abandi mu bategetsi mu baserukira abandi mu bari mu nzego mu minisiteri itari mike haba mu Rwanda haba mu Burundi haba muri Congo urasanga abantu babaye muri ibyo bihugu ugiye mu Rwanda urasanga abategetsi atari bake babaye mu Burundi ugiye mu Burundi urasanga abategetsi atari bake babaye muri Congo
yego
ugiye muri Congo urasanga abategetsi babaye mu Burundi cyangwa babaye mu Rwanda cyo hari igihe muri ndota sinzi ko ari kurota mugayo dote ntagira ndashyira habona ubushaka dute turotere hamwe rero ashaka umuntu yagira umunsi umwe agatunganya nk'aho guhurira
yego
mbaye nka ba bandi bagasangira ubwoba gusa bagenda kuri birukanya bati mbe muraza aho twiga hamwe muri rya shuri hariya bati mbega uribuka aho twahurira hamwe hariya na hariya hanyuma kuri ubu bakagira bati mbe none nitwa turabira hamwe nyine tuza turafashanya kugira koko amahoro umutekano iterambere bikomere bishinge imizi muri kano karere bishingiye kukumvikana kukwizerana no mu gusoderanira hagati y'abantu bose
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ibiganiro twa twafite kuri isaha nibo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gedeyehu yadufashije gushira hamwe ibiganiro twa twafite kuri isaha. Mwakime na Fidel Niyonga tubifurije ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro biri imbere kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.